umwana w'imyaka 11 yari mu mise heze yarantorotswe aroma karagenda ku mpamvu z'ukubera cyahe bishure yiga mu mwaka wa kabiri abana rero bari bomoka kubyinshi kubera ubukene kubera inzara
umukenyezi twashimye kwita Mariana Mukamwiza kubera imbo z'umutekano wiwe yaganiriye n'ijwi rya Amerika ari ku kibuga cy'umupira w'amaguru kiri ku murwa mukuru wa komine Bugenyuzi ni mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko bw'u Burundi afite umwana mu minwe yaroye kuraba ubaganyira kugira muhico yiririrwa yatwiganiye ku mwana wiwe w'imyaka 11 yataye muhira romoka
mugabo wanje heruka gupfa n'uno mwaka asigaranye abana batatu afite umwana w'imyaka 11 yari mu mise heze yarantorotswe aroma karagenda ku mpamvu z'ukubera cyahe bishure yiga mu mwaka wa kabiri nanjye nca ndabura uburyo bw'ingene ndabigisha buri abana birirwa baromoka bahunga bomoka batingoza ba nyina na ba kubera guhe amashure kubwishi kubera inzara abana rero baromoka kubwishi kubera ubukene kubera inzara n'ubu nkaje nduku nyene simfite imbere n'inyuma simfite naho nikora nta namavuta yo kwisiga
avuga ko imiryango myinshi nzwe no gucingero bitagikunda kwirunga ikabana kwishure kubera n'uburamuko ibona kuri mana mpa
umukozi bamukoresha ibihumbi bibiri kugira sa 5 ibihumbi bibiri ata ya mugaburiye ashakorera bitatu za ibihumbi bitatu gacuza kubisumamwa mu kiro cy'ubugari cy'abana n'amamesa n'agasabune nikaramo mbere kwishure igakenegwa
Anyasi nje mu rwezi atwara ikigo cingo n'imiryango muri Bugenyuzi yabwirijwe ijya Amerika kubiba muri iyo komine ari ucuruzwa rw'abana aduha urugero rw'ibitigiri byo mu kwezi kumwe kwa kane guheze
nko ku kwezi guheze bagize iminsi bafata abantu benshi batwaye abana muri Tanzania nk'ubu uye nk'akarorero hariho abana bashika 17 bafatiye heza makamba hariho n'abandi twagiye turafata nabagabo baba bo basanzwe bamenyeranye na Tanzania baza ngaha mu komune wacu bagatora abana bato bato ukwezi kose abonegeranije barashika 37
umunyamabanga mukuru wa komune Bugenyuzi yamenyesha ko abafatwa baba bana n'ababatwara bashengezwa mu butungane Isaac niyo nizeye
barahanwa cyane kose kuko ntibinahora bihebiranga kuko barakorerwa amadosiye mu gipolisi abapetera bijeje ayo madosiye bakabandanya muri parke numva yuko baheza bagahanwa nyene birumvikana
nje mu rweza yatwara ikigo cingo n'imiryango Bugenyuzi yemeza ko ubukene bwo mu muryango ariyo ntandaro nyamukuru y'abana babeshwa
iyo turiko turabaza bukebuke tubaraba igituma abana bakoragenda ku bwishi umwe baravuga yuko biva ku bukene bwo mu muryango kuko abana babagiye gupagasa kugira ngo baronde twabozana mu muryango
niyo nize yabereye komine Bugenyuzi umunyamabanga mukuru avuga ko inzego zose zahaguruka ico kibazo
komite ijejwe umutekano n'abene igihugu bose muri rusange tumaze n'imisi tubihimiriza yuko twofashanya kugira uwo mugenzo mubi wo gutwara abana bakiri bato mu gupagasa uhagarare
ihuriro ry'amashyirahamwe akorera mu gisata cy'agateka k'abana FENADEB risanga ikibazo cega igihugu cyose mu mwaka uheze ryatohoje ku bana barenga 500 bajanywe kugurishwa hanze y'u Burundi nk'uko byemezwa na Yves Nishimwe yajejwe gukurikirana agateka k'abana muri iryo huriro
nofatira nko ku karorero k'ibiharuro dufise zaranze mu mwaka uheze kubijanye n'urudandazwa rw'abana aho abarenga 500 baguye mu rwo rudandazwa rero niho tuvuga tuti ruriho kandi ruri mu ntara zitandukanye naho zose zidafise umurindi umwe
atubwira imvo nyamukuru zituma urucuruzwa rw'abana rwiyongera
hari iziva ku bukene kubanza gutahura ko urudandazwa rw'abantu abarukora babanza guhenda abo bagomba kudandaza ko bagiye kubaho ubuzima bwiza bagiye gukora akazi koroshe kandi bagahembwa neza bakazoca batera imbere bagateza imbere n'imiryango yabo ariko kandi hari ikindi cy'ukutamenya urumva ko umuntu naho yoba akenye yabazi neza ibigiye kumushikira ntiyokwita mu bintu bitameze neza cyangwa ngo yite mu mutego ariho n'ica gatatu novuga bijanye n'uko umwana badakingiwe mu muryango hari aho usanga hari amatati mu muryango umwana kubitwa mu muryango cyangwa turubikwa ibyo bigatuma arondera aho yohungira ikindi novuga hariho abana cyane cyane baheba amashuri bahebye ubwabo cyangwa bahebeshejwe ugaca usanga umwanya munini ntafise ikindi kintu ariko arakora bigaca bituma aba hantu byoroshe kumusanga no kumuhendahenda bamwemerera ibyiza
hagati y'umwaka w'ibihumbi 2017 n'impera z'ukwindi w'ibihumbi 2022 ikigo cya ONU kigejwe abimukira OIM kivuga ko mu Burundi abantu igihumbi 1735 bagurishijwe hanze y'igihugu ico kigo cyemeza ko 80% muri bo ari ab'igitsina gore Ariko umwaka uheze leta yakoze utwigoro twinshi twatumye raporo ya leta ya Amerika ku byerekeye urucuruzwa rwa kiremwa muntu isubiza u Burundi ku rugero rwa kabiri hafatiwe ku manota ibihugu bigerageza kurwanya urwo rudandazwa bihabwa. Urwo rugero hari haheze imyaka 12 yose Burundi butaruhunahunye. Eroje uri ka neza, Ijwi rya Amerika.